Ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaye mwiriwe bashinganaye bapfasoni muduteza amatwi. Kaze mu kiganiro ya gacu uyu munsi mugishikirizwa na jewe Kavunja Poli Emabre. Duhere mu rusenda. Ishirahamwe rijejwe ifungurwa ku isi PAME ryatanze kuri wa gatano ifungurwa ku munsi z'Abarundi bo mu ikambi ya Rusenda. Izo fungurwa zari zigizwe n'ifu y'ibigori, iy'imyumbati, amavuta y'amamesa, ayamawoki, umunyu n'ibiharage. Umva ingene byakiriwe na bamwe mu munsi bavuganye n'umunyamakuru wacu Ndayishimiye Pascal.
Nitwaniye Sawa Maria, nk'abandi bo muri Akeye. Ibi bintu ntibyasigoheye kuko urabona nk'uko twaheruka kujya twaturiye mu kwa mbere, urabona iyi kwezi twari kugerereye batarasubira kuduhereza ukundi kwezi kumwe baragusindishije. Ni ukuri ibyo byose ni inzara yica abana. Abana ni ukuri bari bamerewe nabi cyane, baduha nabi nabi. Urabona n'udufaranga bari batwemeye two gusuma baratugabanije bagira icyo dorare 12.
Nitwa Gatoto Sharire, ndi umurefuji ndani mu Rusenda. Dusaba ko PAME na hasere bakwiyumvira ko ata muntu ushobora gutungwa n'idolari 12 ukwezi kose gushire. N'isabuni nayo yahora iboneka buri kwezi, biboneka nko mu mezi 3. Rero ntituramenya ko kumure baba badukuye ku mutima. Wasaba ko bosura bakiyumvira ubuzima bw'umuntu ama bakaraba ico bongera ko kuko catumye tuza n'ikinatori 25.
Dukubitire ikiriba. Umukenyezi w'umukongomani kazi w'imyaka ingana 40 yaratawe muri yomi n'igipolisi cyaho ikiriba kucaha yagirijwe cyo gufata ku nguvu umwana w'umurundi wo mu kigo gisanzwe cakira impunzi cikasenga. Ni nkuru ya David Munyagwa mu ijwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Uwo mukenyezi azwi ku izina rya Solange Bahimba aba Kasenga mu gisagara cha Uvira, ubu akaba yahagaritswe na komiseri w'igipolisi kuva ku itariki 8 Ntwarane 2018 yagirizwa ugushaka kwiba umwana w'ukwezi kumwe nkuko abo mu muryango w'uwo mwana babivuga. Uwo mukenyezi yagirizwa kwiba uwo mwana akaba yanse kuvugira kuri mikro yacu. Ku rundi ruhande, Lieutenant Ismail komiseri arongoye igipolisi aho nyene ikiriba yatumenyesheje ko bamufatiye ikavimvira ariko aragerageza kujabukana uwo mwana i Burundi. Akaba yafashwe amaze kumumwa umushatsi yamuteye katetera ngo bikunde amujabukane imbibe byo rushi. Mumenya ko uyo mwana yibwe yari uw'impunzi y'umurundi yaba mu kigo cikiriba. Komiseri arongoye igipolisi yavuze ko azoca amurungika muri sentare nkuru y'Ibuvira kugira ngo ahanigwe ibyo yakoze.
Ibaraka. Inzu zari zagenwe kuzobomogwa kuko zari ahari hashimwe kubakwa ikibuga c'indege ngo ntizikibomowe. Ibyo bikaba byavuzwe n'umushinga naye Asani Kizunguruka ayoboye uwo mugambi mwishirahamwe bise mu kinofunofu Kompanyo de Nemi Polape. Ikibuga c'indege cari kigiye kubakwa hagati mu gisagara ca Baraka cimwe ku birometero 3 mu buraruko bw'ico gisagara. Yubakwa gico gisagara c'indege hagati mu gisagara ca Baraka ryari ryateje umwumvikano muke hagati y'abatware n'abene gihugu b'Ibaraka. Ico kibuga kikaba kigiye kubakwa hitwa Irukore nk'uko byamenyeshejwe n'uwo mutegetsi imbere y'abamenyesha makuru. Tubamenyeshe ko kundwe heze inzu zegereye imbibe z'ahagombwa kubakwa ico kibuga c'indege zari zashizweho utumenyetso ko zigiye kubomogwa. Mu nkambi impunzi yo mu Rusenda Maria Karonini nahazwe kubwikiga niro yaga.
Harangijwe inyigisho zo gukarisha ubwenge ku bantu 30 bava mu mashirahamwe adaranira ibyicaro bya politike harimo n'abamenyesha makuru bifizi na Uvira mu kugwanya amajambo y'inzankano na cyane cyane mu iki gihe cy'amatora. Izo nyigisho zari zateguwe n'ishirahamwe la Benevolencia. Ni nkuru ya Jonathan Isaya mu ijwi rya Yvette Munezero.
Abamenyesha makuru bavuga bashimishijwe n'izo nyigisho umwigisha Kababodu yatumenyesha igituma ishyirahamwe Benevolencia yateguye izi nyigisho. Twokwibutsa ko abo bantu 30 bashoboye kwitaba izo nyigisho harimo n'abamenyeshamakuru n'abarongoye amashyirahamwe nka AFEDE, DELPE, icyo bita mu kinofunofu Dynamique Locale DOPE.
Aha niho turangirije ikiganiro ya gacu uyu munsi mwagiteguriwe na Serge Bisimwa Jakaora yaragihagarariye mukaba mwagishikirijwe na jewe Kavunja Paul Emabre na ubutaha.